か堀木の氷堀
木の氷堀木の
氷堀木の
氷堀木の氷
堀木の
氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷
堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀木の氷堀
木
の氷堀木の氷
堀
木の氷堀木の氷堀木
Imani wa heza gira hoba gie kumutawa.
Iya tababu. Asha kumbure kuru na haba kili mwisi ya wazimu.
Yo, muganga. Ibi binu bibaye. Jewe na inavi zeretu kumafungo na hora mu. Nari inavi wonye kuisi yimwe migambeji kinu kibi mumujangu. Nyobe kubzari vyo gusa. No, nera.
Mash, ababisha. Kwa mutaya hobi bazango ya apuyi.
Na haja. Kuru naramusenge cyane abo bamuhiga nibikoresho bya shetani na madaimoni yayo
sha emwe yagize imana abapolisi bari muri patrouille bari hafi yaho sino ubwe buba bwararangiye kabisa
imana yarumvise ugusenga kwanje dogite usanga nabo bapolisi imana yarabategetse gutabara kuru hakirikare ariko ijwi ryayo ntibajyumva kuko badasenga
ibyo sino byemeza jewe ngo nakwereke gusa
yego yego
ariko ukuza kumusanga kose wigumye ntukome induru
alors mbere yuko dutangura entretien d'embauche ndabaza imana kaju cyane
nimigore madame gakimo twebwe ni bon murakoze cyane
cyane mukunda kambi nako nyene karahari ye nakavinyu karahari vraiment nimwiti
ashaho kwaka kwa masakati
cyane muri ko muranyirobekako muti kumuvugira nawe muhungu ntacufata
oya jewe aya masaha sinokubaho kamabuca burya nta n'inzoga nsanzwe nkunda kunywa mu buzima busanzwe
kubesha ni icyaha jewe jakazi nivuna umwansi kanyota ariko simbabaza ngira bukebuke
ni byiza kuvugisha uko c'est très bien ndabona kwa tuzokorana neza rero none rero ga Igor c'est ça
yego
we muti yambiye ko vse experience ikuye muri journalisme
bon yego ndamaze igihe ndiko ndakora kandi naronse na formation ikomeye
okay
kandi je mu buzima ndi wa muntu akunda kurondera utuntu dushasha
oh très bien nshaka rero ucukorana na muti uravyumva
yego
mutanguze directement web tv yanje kandi programme zanje zigaca zitangura kujako uravyumva
yego turavyumva ash nukuri ash mu bamahoro vraiment web tv yanyu tumemere ko tugiye kwigira ya mbere nukuri ash nukurikiza amategeko y'umwuga kuko narayize vraiment kandi ndana ya maîtrise
inge gato aho tuhumvikane neza amategeko muzokorerako nayo jewe gakima ndabahaye muravyumva
nubundi madame gakima nico yigoreka aravuga reka
yego ivyo birumvikana mbuga jewe ubundi nako mvuga ko hari uko de deontologie bwirizo kuba base de traitement de l'inf muri uyu mugabo wacu
uje kunyigisha jewe muti uyu muhungu wamukuye hehe
Oya Igor banze tegama twi umvirije kavwe professeur imavuja yifuza ko dukorera mu.
Yibuje mo natari karabyumva.
Bon.
Wewe rero. Ujushaka kwerekana yuko ngaha rero uri iki udusumba?
Oya muramba barira no kuringira mwa ntahuye nabi.
Siyo
intentionnalité fise no kuri.
Uravuga sindabyumva. Ndasubiyemwo Web TV yanje. Izovugiramwo ivyo nshatse.
Eh birumvikana.
Ivyo utavyumva nibaza yuko. Hama tutokwirwa twabandanye.
Mwombira ka de charge hama nkumva ico munyitezeko. Hama nje ntangura no bunyene ntacu.
Ligne editoriale iri deja defini. Ni kuvuga ko ibiganiro bizoba biraja ko ari binshira imbere. Kugira ba followers bankunde bakunde nibyo nkora
emwe
iyo niyo
ibirungo tuzoba hano
objective yanjye voilà
ibirungo tuzoba hano kibazo
hanyuma kandi nagiritse abake babanje nabo mutse murarabe ingene muwakorera ko muca mubibone
si vous me permettez une observation kandi ndaciye bugufi
ego
ubwo dukoreye kuba keba ntibizova bizana icuka kibi kuba abone isorte ko baba banatandukanye
twakora gute none
bon je vyiza mbona twoguma turi impartial tukareka guhengama eh tukaba honnete mu vyo duposta vyose bon je ndiko ndabibona
Igor nimba ari Igor nyene Singunda umuntu amvuguruza jewe.
Nukuri mabuja, nukuri kose
no,
sikuba.
No, na mabuja ngaho.
Oya nukuri sindi kusukubaho kwa kwarukubaza gusa ibijanye na kazi.
Je nuko kuvuga sindabyumva.
Okay. Boss ninde?
Boss ninde?
Ni wewe.
Okay. Ninde atanga itegeko ngaha?
Nukuri ni wewe.
Bien. Ni Jemfisi jambo rya nyuma ngaha. Muti na Igor. Turavyumvikanye neza?
Ego, turavyumvikanye.
Kanye John wawe kwa tevye urisiri kwa hapaza
sha je nanje kweri mbona tevye
abo mubatse none
ehe none hachi ananyandikira message mengo yatwumvise
avuze ngo iki Kanye kuci ifunga isura
ari excuse ngo naza kubera kampani yewe
ah ego hewa hago sizini ngere muyumviriye gupanga mape yo kubonana muri iyi minsi aho yokuru umwanya John ubuye
adise
oya basi
ariko muri 24 heures waburi umwanya w'umuntu mukundana vraiment eh problème si campagne uyu mutipe n'umusuda mu mutwe bitewe n'uko
ntumbari burya
eho
ntabyo nari
ari umva yuko John muri kumwe avuga akazi gusa ama projet n'umuntu abumvise yobwira ko mukorana apana mukundana
ari karatandukanye na gipemana yanjye ngene yari romantiko
nta naho bahuriye urumva abantu babiri batandukanye urumva imisi tumaze kwicarana narabaye desi ukuntu tunavyibaza
ariko rero ndaguye ndagarutse urazi ko no munama za komite kuri izine John nta black gusa nari nzi ko mu rukundo ashahindura kame
yo fada hindu ye yari
umva rire
umva ndakumenyesheje yuko la fois passée era sohokana natashe ndushe mu mutwe n'icu dufite umanagiye yo
ndemesha basi umbwire ko yakuzane ya gashugwe wo
akahe gashugwe gari ibyo ndabiheruka kwa gipe
yo umenga ragukunda ariko
erega kunkunda arankunda ico si ico kibazo
problème ni mu mutwe donc
ni afande Nyafande.
Afande Joy.
Soirée yose wamenga turi inama ya komite kuri izine. Imigambi yewe kuri izine. Prazo kugubiza ba action. Mana. Agire ka gutwenga.
Nakubesha kanyira kurambesha wewe.
Ndakubesha amamvyi buha ganchuti yanje.
Donc ni ja aguma vuga ivyakazi muri rendez-vous na mu.
Exactement. Iwe je me suis ennuyé.
Je ne veux pas.
Nani ivyo yibonera nyamusheri wanje yabandanya dondagura ama succès mu byakora. Ari.
Kanye kwabundi warakuza ahubwo felicitations none warahagume
none nacangira gutega niko jite obligé kumutega yomi
hewe jewe naca nifentesha ko mfashwe n'umusonga ja nuko nkaba ndatashe pi naca nigira
ise wanje shahe ako kenge no kuri je nikanjemo
reka
ahubwo urakoze urampaye ide
oya oya n'uzumukwefe ndagusaba nayiko ndamshina
ahubwo nibaza ko turamumenyera gusa bundi bwo bwo bizohera hajye hazogera igihe ahinduka regarega
n'isase
amanda miracle n'ukuri ntaje we nzoshobora guhindura John
azohinduka
ari tellement sûr de lui nubona ko nkonga hayi excuse azosubira kumvugisha cyo kumugoroba
oya eje kumugoroba nyine
ndakubeshe urazi ninge naho nyene abandi bakundana rirenga espace muri telefone yagize ikibazo kubera iyago ugacura abajewe rero
shakanye numva tacyo mvuse ndakubwira atari kukwihanganisha nyene ngenze abantu bose ntibaba romantique mu kundoshere kubyihanganira nyene
ni hatari njya mbere bimbaye ko narimenyereye kubashushute mu ruku
niwe yisubiye ko
nta John yisubira ko
somanetsura
kasha ahagiye ingingo yafashwe bayafashwe kwa John inshuti
afande
ahubwo ni igoro yaranyandikiye ngo yaronse inkuru yakuru
hehe
reka nigire ku kazi ndakurushe nawe wibandaniriza kiwawe
Mugambo mbukakuruka rababaje.
Nyatari kata.
Naho tugasize mu bitaro no kuri je simbona ko kazokira koko.
Kadete. Jeff ati byo docteur kanaye giye kutubwira.
Abaganga ntutse ko bameze kumwe n'abapolisi. Bwebwe burazi kwigumya naho biba byayangaye.
Oya. Kikana niyo bishinze ko kadete. Kurazokira. Kandi burya kadete. Iyo bivya grave, yariko yamwandikiye transfer yo kubitaka to muri vi.
Ntego ivyo ni vyo. Yo, urya mwana azohava hamukaje.
Yatari.
Ah, kwe gufi rya kabiri. Me hoho. Hari inkuru raronka kubabikoze.
Ego. Namaze kugura dossier kabisa.
Aho.
Ubu ngira nsoze umujyo twatoye hajya banigiye kuru. Kinda bishiramo.
Ari ko abo bicanyu batwadutsemo nabahega ntuze we. Ni ingenzi twaye tumaze kabiri.
Shingenda. Kade? Ndabira wa mugabo.
Yo. Oya. Ndibishoboka ivyo. Oya.
Oya. Kade. Wumve ko nanje mu no kwikeze. Uyo sino mushyamo kashye.
John ni we yakoze rya bara.
Kade. Saka ga photo passport ka John rashike mwanditsiko. Ngira byamukurukanye ariko baraniga.
Jesse nshobora kwemera ko John yokora ubisha nk'ubu.
Uranakumbura uvyeme?
Yo, urya muhungu turamuzi imbogo.
Utamumenya se.
Afise intahe nziza n'ukuri.
Kade. Wibuka ko n'ukuri gipe wambwira uko nyene? None vyahavuye bigenda gute?
Mbombo. Ubandanya amatohoza ndagusavye. Uzosanga ari washatse kwambika ibara John.
Kadete. Urugwaruko wugumva ku matwi ntakuzi. Iyo bafise numero bashaka gushikako nakibahagarika
oya mugabo si bose nta John yogera haniga umujene nkawe kubwe imvi yariyo yose cewe sinibaza n'ukuri
kadete
John
ndakubwiye kuzotangara kumwe watangara kuri gipe wiwe ibintu byose twatoya aho kuri yanigiwe nivyo nyine ubonaho muri dosi kandi ni vya John
ndabibona mugabo
mugari ki kadete none hari vyemeza bisumba ivyo
emwe je y'umutumba ndongoye wirusange bisiga ubwenge none gambombo ubu hacakurikira iki
mbe nyine ubu hacakurikira iki mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Igor na Muti ntibahuriza kunyifata ibereye y'umumenyeshamakuru mbega ku bwanyu umumenyeshamakuru yo kwitwara gute intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Kadonkesha Imana yiga muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'indimi akaba ba mu Kanyosha muri kati ya Musama yagize ati ku bwanje umumenyeshamakuru ntiyogira inyifato yo kudasuzuma ibyo ashikiriza abasomyi biwe yisunze inyungu y'amafaranga ati yamara yoshira imbere inyungu rusangi haba ku barengero canke ku baseruko ati kuko vyaragiye bigaragara ko mu gihe umumenyeshamakuru atanze inkuru atitayeho akaranga muti makumwuga wo kumenyesha makuru arashobora kuba gucana mu hagati y'imigwi idasangiye ivyimviro wendi mwinyanya yatwandikiye ni murengera Noire Alfred ava mu ntara ya Buhumuza muri commune Cankuzo centre aho yagize ati kubona igora na muti badahuriza kunyifata ibereye yoranga umumenyesha makuru nuko yokwitwara nahandi tuyisanga tari mu ijambo rimwe rivuga ngo umumenyesha makuru atugira aho hingamiye na hamwe haba ku ruhande rwabiwe ati kandi ni umuntu yorangwa n'ubwitonzi akirinda amaronko naho yobakenye kuko burya ngo uheza kugoka ibigori bikera ati yoheza karangwa no kuba imvuga kuri muri vyose agatanga inkuru yatuhojwe neza y'ukuri ati kandi akayitegurana ubuhinga mu kwishikiriza ku buryo idacivuta ngo icanishemwo avance rimwe Fergence nawe ibukira sazi muri kibuye yageze ati umumenyesha makuru yokora kazi ajejwe akirinda kuvuga makuru atiri mutabandi ati kuko biraheza bigatuma bacanamwo Wendi mwinyanya yatwandikiye ni Divin ava mu ntara ya Burunga muri commune Makamba muri zone ya Nyange yagize ati umumenyesha makuru nuvuga kuri ati kukuvuza ibinyoma harya baba bagukurikirana bituma mu kibano hataboneka amahoro ati kandi kuvuga ibintu tatoboje neza si byiza na gato Rika tubandanye mu ntara ya Burunga muri commune Mpinga Kayove ku mutumba wa Gihinga aho Vianne Ndikumana umunyeshuri wo mu mwaka wa kabiri yagize ati kubwanje umumenyesha makuru nuko yobanza gutohoza neza ido nido y'inkuru mbere yuko ayimenyesha ati ko kenshi na kenshi bikunda gushika ugasanga abantu bajanyenye bahururu ati rero kubwanje nuko umumenyesha makuru yobanza gutohoza neza akamenya ukuri kuko bishika iyo yatohoje nabi bigatuma habaho umutekano muke mu banyagihugu ati kuko baca umugani mu Kirundi bati inkuru y'imbarirano irutswa niyo wiboneye Ingrid Muco w'Imana nawe ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo yagize ati kubwanje umumenyesha makuru n'umuntu akwiye kugira inyifato nziza ibereye akabira akarorero keza abandi mu mvugo ndetse no mu ngeso ati umumenyesha makuru rero kandi n'umuntu adakwiye kwegamira uruhande rucanke ruriya mu gushikiriza inkuru ati byongeye kandi mu kumenyesha makuru ni byiza ko ashikiriza amakuru meza kandi yizewe ubwiwe yagiriye n'amatohoza Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Robert Mbazumutima ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Mpanda muri zone ya Rugazi yagize ati nkuko izina ryiwe ribitomora umumenyesha makuru abwirizwa kumenyesha makuru ati nkuko umwuga wose ugengwa n'amategeko yawo abakora umwuga w'umumenyesha makuru abwirizwa kuba ari abantu batanga amakuru y'ukuri yatohojwe neza adahungabanya abayabwiwe ati ni ukuvuga abakenewe agatangirwa igihe kibereye n'ikibanza kibereye eka n'ibindi ati kindi umumenyesha makuru abwirizwa kuba ari umuntu atagira aho ahengamiye kubw'inyungu zicanke ziriya akitwararika amategeko amugenga ati no gushikiriza inkuru yikwije ubuziranenge yagiriwe ko ahanura abamenyesha makuru kwirinda gukwiragiza inkuru z'ibihuha n'izindi zitabereye mu gihe cyose no mu mwanya wose ati kuko abenshi iyo bumvise inkuru yashikirijwe n'umumenyesha makuru bafata ko ari ukuri ati nabo bakayikwiragiza atarinze gutohoza ati rero ntituzitirire tutaronegwa nitwibuke ke kugarura impene yarenze imirambi na karengo irirenze umunwari barirenze impinga reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha aka kandi tubonereho n'akaryo kugusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwo mwatosomera akabazo ku gice meje gukurikira akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago cha Igor na Gakima mbega kubaza ku ngingo ziteye amakenga z'umukoresha kuri mwebwe mubibona gute ndasubiramwo mufatiye ku kiyago cha Igor na Gakima mbega kubaza ku ngingo ziteye amakenga z'umukoresha kuri mwebwe mubibona gute akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero mumenyere yari yo 61 ubusa 9 103 eka nabo wafuza kwirongera igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku mora WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 103 hamadoze tubashire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza Reka twibukaye ko cyagiye gice cy'amajyana 910 muri gwarukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho butaha
cyari gikino muri kirukuri
nimuze mutangwe gusubira gutega yompi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'Imana isaha imwe n'igice z'agatondo kuri radio isanganiro
muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia